Abahamya gato y'akazina muntu barekuwe mu ntango z'umuhingamo kuri uyu wa gatanu nk'uko igihugu cy'Amerika byavyemerewe n'amasoko atandukanye. Babiri kuri abantu barekuwe bahanishijwe mu nyororo w'agateganyo w'imyaka ibiri. Gabriel Fili atwara Oricom avuga ko byatewe n'itegeko rigenga amashyirahamwe yigenga ririmo utunenge. Ahamagariye abajejwe intwaro kudakomeza amategeko.
Turabona yuko ari ibintu by'imitego biri mu iri tegeko rigenga ama FBR bituma amashyirahamwe adakora yidegembya. Kuko rarantere yo muri administration ntiyoca iza kugwa kuba haranira gatakazi na muntu kuko abo bayikondane nuko bagirijwe ngo ntibafise president kandi president nabo siyo bayitanga bo barakoze ibikenewe byose mugabo ntibaronse ubwo rupapuro
abarekuwe ni Sonia Andiko Masabo mukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi biza amategeko Marie Nerusabe muhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe Odasa Byarimana aserukira imbere y'amategeko ya PDH ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu na Sivanayi n'amahoro umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe bari bahagarikiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kwa 14 kwa kabiri uyu mwaka bariko baja mu nama i Kampala mu gihugu cy'Uganda Prosper Unyange yajejwe umugambi wo guteza imbere indimo muri ya PDH we hagarikiwe ingozi mu buraruko ahakorera bari bagirijwe izaha bibiri uguhungabanya umutekano w'igihugu no kugaragariza inzego umushingwa manza yari basabiye gufungwa kugera ku myaka 10 kuri uyu wa kane amashyirahamwe yigenga mu Burundi yakorera mu gihugu hagati na Kanyamuneza Gabriel Fili atwara Oricom yashimiye wese yitanze kugira ngo bateze uburirwe
abarundi batari bake n'amakungu bakurikiranye ibi cy'idosiye tukabashimira cyane aba serukia ibihugu byabo bari hano mu Burundi nuko mu bantu batwara ariho abantu batumva neza na gato uruhara rw'abantu bahagarara gatakazi na muntu ivyo rero ni imvira yuko ubutungane bwe burakora neza baburiko buriyambika umutamana
Ya Hakizimana atwara Polycon FW ayibonamo igicapo cy'ubwigenge mu gihugu.
Etona ko ingingo ijye kongereza ingubu mu byo ndo hanaga takazi na muntu mbere yerekana ko byukuri leta atako iri kwirakora kugira abana gatakazi na muntu bakore bisanzwe natwe giturimo rero ni nyo twashiye mbere tugasaba ko nabahana gatakazi na muntu nabo bubandanye buzo barakorera mu muco kugira ko muri byagi nk'ibi bintu bizabira bashikira tunizera ko igihugu kizobana yikingira abana batakaza na muntu
eka namashyira hamwe yigenga akorera mu buhungiro yanezerejwe niyo ngingo anshaka niko yagize umukuru wa ligiteka ishyira hamwe rya mbere rihanira agateka kazi na muntu ryavutse mu Burundi ariko asaba abafasha u Burundi kumvisha abategetsi ko bahanira agateka kazi na muntu atari abantu b'igihugu
mugabo twatwabaje cyane no kubona bapfungwa bapfungiwe ubusa bakamarayo amezi abiri arenga tugahamagarira leta yuko tusubira kuza iraburabuza abahanira agace y'akazi na muntu bariho bakora kugira bafashe abanyagihugu hama kindi nacyo twahamagarira abasanzwe bafasha leta y'u Burundi nuko nabo nyine batoza barakoma amashyi ngo leta irateye intambwe kubera irekuye inzirakarengane zari zitunze ubusa ahubwo boshyiramo ingufu bakaza barabaza barabuza canke bakabaza igituma leta y'u Burundi iguma iburabuza abana agateka kazi na muntu nibyo n'umunezero nabo nyine ndumva ko banezerwe iyo babonye abantu barekuwe nk'uko natwe bitunezere mugabo gushima ngo leta yateye intambwe izo namba
ibi niko yagize abihuriza ko na Maître Pascal Runyange umwe mu bashingwa manza baburanira abanyororo barekuwe
aba bantu tuburanira abona bari abantu bo mu gateka kazi na muntu kandi bafasha abarundi mu bibagoye byinshi mu bisana bari mu bintu by'uburimyi bafasha ariko gutunga abarundi benshi rero ni byiza twize ko kandi bizoshoboka bagasubira mu buzima bwabo s'abantu bankigihugu s'abantu nagatoye n'abantu bagikunda bagikorera kandi bihukina bagikorera
muri kahise ka vuba ni imboneka rimwe y'abantu bagirizwa ibivyaha barekurwa mu mwanya muto nk'uyu inyuma yo kugezwa imbere y'umucamanza Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika.